Radio ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye bucya ne Eugenia Mukankusi basuhuza mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse n'abaduteze amatwi muyavugwa mu makunguti yahere ku mugabane wa Afrika. Abanyeshuri 30 bari bamaze amezi arengane baranyurujwe n'imigwi y'intagondwa mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria bararekuwe nk'uko byavuzwe na leta yako karere cyo ku munsi wa kane. Umuvugizi wa leta ya Kebbi Yahya Sarki yavuze ko abanyeshuri 30 biga muri koleji yegamiye leta ubu bidegembya kandi bashitse mu mihana yabo mu gisagara cya Birnin Yauri. Ntiyatomoye ariko nimba hari amafaranga yabanje gutangwa kugira barekugwe. Abanyeshuri bo muri koleji y'i Kebbi batwaye mu kwezi kwa gatandatu itariki 17. Kuva mu kwezi kwa 12 abanyeshuri barenga 1000 baramaze kunyuruzwa n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho muri Nigeria aho ubutegetsi bukunze kwitwa abasuma. Inteko za Ethiopia zaragabye igitero cy'indege kigira 3 ejo ku munsi wa kane ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele, mu gihe leta iriko iragerageza kugabanya ingufu z'izo nteko za Tigre bamaze hafi umwaka batana mu mitwe. Umuvugizi w'igisirikare cya Ethiopia Lesege Tulu yabwiye amenshi makuru ku icyo gitero cy'indege cyari gitumbereye ikigo inteko za Tigre zikoreramwo imyimenyerezo ya gisirikare. Ariko ntacyo yavuze ku byoba byarononekaye. Umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Farhan Haq yabwiye amenshi makuru ku munsi wa kabiri ko bagenzi be ba ONU batewe impungenge no kwiyongera kw'imirwano. Yongeye gusaba impande zose ziregwa n'iyo ntambara kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira abasivile n'inyubako zabo. Muri Afrika kandi ubwami bwa Eswatini bumenyerewe nka Swaziland ejo kuwa kane bwarasohoye itegeko ribuza imyiyerekano iyo ariyo yose harimo n'imaze iminsi ikogwa n'abaharanira demokarasi. Iyi ngingo ifashwe mu gihe abahuza bo muri ako karere bashitse muri ubwo bwami ejo ku munsi wa kane gufasha guhoyahoya no guhagarika ubwo ruhagarara. Kuva iyo myiyerekano itangura mu kwezi kwa gatandatu abantu hafi 30 baramaze gupfa muri icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa Afrika. Muri Haiti umukuru w'akagwi k'intagondwa kanyuruje abanyamerika n'abanyekanada mu mpera z'indwi yarangiye ariko akoresha iterabwoba agabisha ko ashobora kubica. Amasanamu ya video yasohowe ejo ku munsi wa kane ku mbuga ngurukana makuru yerekanye Wilson Joseph arongo ya kokagwi akikujwe n'abagabo bitwaje inkoho imbere y'amasandugu arimo ibiziga bya 5 mu barwanyi babo. Yavuze ati kuko ntararonka ibyo nkeneye nzokwica aba banyamerika. Abo banyuruje abo bantu bariko basaba imiliyoni 17 z'amadolari kugira babarekure nk'uko amakuru ava mu bajejwe umutekano yabwiye itoroka z'inyamakuru ry'abafaransa AFP. Mu makungu muri Siriya abakenyezi barenga 10 bacuditse n'umuhare w'iterabwoba wa leta ya kisilamu baraturiye amahema atari make ku munsi wa 3 mu kambi y'impunzi iri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya. Ibi byavuzwe n'abajejwe umutekano muri ako karere. Uyo muriro waturiye hafi mahema 16 mu ikambi ya Roy Al Hol irimo abagore 2,500 hamwe n'abana b'abagwanyi uwo muhari w'iterabwoba wa kisilamu. Nta bafuye canke abakomeretse batangajwe. Ikambi ya Roy Al Hol ni imwe mu makambi yo mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya arimwo 2,000 by'abantu barimwo abanyamahanga benshi. Abategetsi muri ako karere bariko barasaba ibihugu gutahukana abanyagihugu babo bari muri iyo kambi ya Roy Al Hol hamwe no mu yandi makambi yo mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. ubushinjacyaha bw'u Rwanda ejo kwa kane bwatangaje ko bwafashe icyemezo cyo kujuririra imikirize y'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 20. Umuryango wa Paul Rusesabagina urunenga icyo cyemezo.
Babonye ko decision yo kujurira ubushinjacyaha bwerekanye ko runo rubanza gusa ari politiki.
Uwo ni umukobwa wa Paul Rusesabagina, Karine Kanimba. Uburundi ejo bwibutse imyaka 28 ishize Perezida Melchior Ndadaye yishwe. Uburundi kandi bumaze gusinya amasezerano n'ibindi bihugu bitandukanye by'Abarabu nka Arabia Saudite, Qatar n'ibindi yo koherezayo abakozi bato bato cyane cyane abakobwa. Ayo masezerano ariko amwe amashyirahamwe haranira uburenganzira bw'abakenyezi ntayabona kimwe na Leta y'u Burundi. Ayo makuru amwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure ya radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Uburundi ejo bwibutse imyaka 28 ishize Perezida Melchior Ndadaye yishwe. Mugenzi wacu Eroje Wirika neza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya abafitiye inkuru irambuye.
Ibiro byo kwibuka Perezida Melchior Ndadaye byabereye mu gihugu cyose ariko nyamukuru byari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abategetsi benshi uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe batanguriye mu misa yasomewe kuri Katedrale Regina Mundi, mu nyuma baja gushinga ingoro z'amashurwe ku ntatemwa yiwe iri hafi y'ikibanza cyitiriwe ukwikukira hagati na hagati mu Gisagara. Anatole Rubenyange, icegera cya Musenyeri wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yisunze igice cya 12 cy'intumwa Ruka, yibukije ko atagushira hamwe ataha Abarundi bazigeza.
Urubeya rw'urukundo ruzokomezwa n'abarundi bose, mugambwe umwe ntugishobora kwaka wonyene, urahavuka zimata ukazima. Abahutu ntibashobora kwasa urubeya bonyene, barahava bakazimata urubeya rugahera. Abatutsi ntibashobora kwasa urubeya bonyene, barahava bakazimata urubeya rugahera. Abatwa ni kukuku. Abahunze batagarutse ngo bave mu magogwa barimwo, urubeya rw'u Burundi rwaka ntiruzoba rushemeye.
Mugambwe Frode Bubondadaye usanga ibyo hanira bikiri kure nk'ukwezi. Pierre Claver Nahimana Burongo yabivuga yisunze uturorero.
Guhungabanya hagati y'akazi na muntu birahera, urabona abantu bicwa hirya no hino. Demokarasi kandi ni uko umunyagihugu wese aba afise agateka agatunganirwa, siko bimeze muri iki gihugu cacu. Ufashe rero n'ibibazo na perezida w'igihugu yamavuga ati igiturire mu bakozi ba leta kirasibije igihugu. Ufatiye kuri ibyo hagati y'akazi na muntu nk'ibintu byo gufunga abantu ugasanga abantu bapfunzwe utazi n'icyo bazira.
Nahimana asaba leta gushyira mu nyigisho mu mashuri ibyiyumviro bya Ndadaye nk'uko yamugize injungu ya demokarasi.
Icya mbere na mbere dusaba leta yuko yoshyiraho inyigisho zijya migambi nyine icyubahiro Ndadaye yari yashyize imbere, zigashigwa mu bitabo by'amashuri, haba mu mashuri y'intango yisumbuye na kaminuza, bikigishwa no mu ndongozi cyane cyane bamaze kumugira injungu ya demokarasi. Ni ngombwa hari ibintu byiwe imwe imwe bateza kwigisha.
Mu kurindira ko biba, abakenyezi b'abategetsi bicanye na Ndadaye nabo bayisaba gutora itegeko ribaha uburenganzira bwo gufashwa co kimwe n'abana babo. Jacqueline Karibwami, umukuru w'ishyirahamwe ryabo Avode.
Ishyirahamwe Avode rirashimiye cyane leta ku gikorwa co kwibuka no gushyira Perezida Melchior Ndadaye mu ncungu z'u Burundi, hagashyirwaho itegeko rivuga ingene umupfakazi n'imfubyi ziwe bashyigikirwa. Ku bw'ivyo ishyirahamwe Avode ryifuza ko igikorwa cyo kwibuka nyine icyubahiro Perezida Melchior Ndadaye cyokoregwa n'abafasha biwe bafiriye mu mabanga igihugu cyari cyabashinze.
Ibibabaje bamwe si byo bibabaje abandi. Urupfu rwa Melchior Ndadaye rwakurikiwe n'ubwicanyi bwahitanye Abatutsi benshi. Muri bo harimo abanyeshuri barenga 150 biciwe ahitwa Kwibubu n'abarimu babo muri komine Giheta, intara ya Gitega, hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi, barabakurikiye Kibimba. Kuva mu mwaka uheze leta yategetse ko bajya kubibuka batarenga 10. Roter Niyonkuru, umukuru w'ishyirahamwe yasezeje Dakiri Moso, yasavye leta kureka abantu bakibuka babo uko bavyifuza.
Ishirahamwe ase Jenoside Kiri Moso risavye leta y'u Burundi yuko imigirwa nkiyi twunamira aba bana bacu baryamye ngaha n'abandi bose bahitanywe n'ikiza cy'ihoyabwoko. Uyu mugirwa leta y'u Burundi yubahiriza atari nk'ijya amacakubiri no kugira ngo ngogira ngo bakeya. Turazi yuko iki kiza ca covid cadutse, ni byiza kuyikingira. kurikira mugabo ukurikiza amategeko sibamwe babwiza kubikurikiza abandi ntibabikurikize.
Simonsuguru nawe yaserukiye ababyeyi baburiye abana ku ibubu asaba ko ababiciye bo hano wahisunzwe amategeko.
Kugeza no munsi mu batwiciye abo bana atari umuyobozi nta bandi bashobye kuronka igihano. N'ubu nyene turasabye leta dushimiye kudufasha abo bose bigisha canke bashigikiye amacakubiri mu byo bavuga canke bakora. Ubutungane bubandanye bukora atabwegamiye nahamwe. Ubutungane bwiza niyo mizi y'intwaro yariyo yose.
Umwaka uheze SNTI nayizwa y'u Burundi yahanije ibihano byo gufungwa hagati y'imyaka 20 n'uguherayo abagabo 19 bagizwe n'abategetsi ba kera b'abasivile n'abasirikare barimo nyakwigendera President Pierre Buyoya babisikanije na ndadaye mu 1993 inyuma ari kugaruka ku butegetsi mu 1996. Batanu bonyene abasirikare ba koloneli nibo bari ku butaka bw'u Burundi. Abahanywe bavuze ko bimu burenganzira bwo kwiregura basigura ko bafata icyo gihano nk'uko atacabaye. Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu 1972. Inyuma y'icwa ryiwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe hamwe n'igisirikare c'igihugu onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Uburundi bumaze gusinyana amasezerano n'ibindi bihugu bitandukanye by'Abarabu nka Arabia Saudite, Qatar n'ibindi yo koherezayo abakozi bato bato cyane cyane abakobwa. Leta ivuga ko ari uburyo bwo kubarengera, ariko amwe amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abakenyezi afite amakenga ko byabara amayeri yo gukora ubucuruzi bw'abantu. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera i Kigali mu Rwanda araduha ibindi bisobanuro.
Ubwo Burundi amasezerano yo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira agateka kabo mu bihugu bazoba bagiyemo. Arubere Shingiro umushikiranganje w'imigenderano yo Burundi n'amakungu aradondagura ibihugu Burundi bugiye kurungikamo abo bakozi.
Dutanguriye muri ivyo bihugu by'Abarabu kuko arivyo abarundi benshi baguma bajamo kurondera akazi. Navuze ko mu nyuma nzoja mu gihugu cya Qatar, cha Oman no mu gihugu cha Emirates n'ibihugu duhana imbibe n'igihugu cha Congo, cha Tanzania naho nyine birashoboka. Mbere turashobora no kujya muri za Nigeria, za Congo Brazzaville, ahantu hose baba bakeneye abakozi no muri za Guinea Equatorial hose kugira ngo umurundi yifuza gukora hanze ku by'ukuri ntihabe intambami. Kandi hazoba hariho inzego zijejwe kubegeranya zikabaha inyigisho zijanye n'akazi bagiye gukora, kandi zikaba n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho kugira ngo bashitseyo ntibazashikeho bagira ingorane.
Ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko umushikiranganje Shingiro yabiseguye.
Ya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato cyo no kwita les ouvriers, abashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya ibyo kurya by'abana, gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi. Iyo ndamasezerano ya mbere. Amasezerano ya kabiri nayo araba le métier ntonto nk'izi z'abakora amamodoka, abafundi b'inzu, abatera ibiti, abatera amashugwe. Kandi nk'uko mubizi agashahara akaba kisununuye gusumba ngaho iwacu. Nibiraba incabwenge zo hejuru bagiye biza universite.
Nabo biruko amwe mu mashyirahamwe akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi. Maitre Imakire Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika.
Abagore n'abakenyezi barashowe muri urwo rudandaza atamategeko abakingira. Barafashwe nk'ibinyamaswa, baradandajwe, barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu, kandi barungitswe n'igihugu. Mvuga igihugu kuko ababikoze ari amasosiyete bari barashinze, ari abarungitse, ni ukugene bashyitseyo harimwo uruhara rw'inzego za Leta. Hariho abavuyeyo, hariho abatashe barahindutse batakira abantu, ariko nta ngingo ya Leta nimwe kubakorera ibi byaha bigezwe bahana.
Umushikiranganje Albert Shingiro arabahumuriza akavyamirira kure akanongera ko kuguserukize bw'u Burundi muri ivyo bihugu buzokurikirana ico kibazo.
Turafise ubuserukizi muri Arabie Saoudite ubwo serukizi rero buritaho abo bashiki bacu babagize ingorane ugize ingorane ahegereye aragenda akabitura kandi aho bishoboka barabafasha navuze yuko abagenda gukora muri ibyo bihugu bazogenda bakingiriwe n'amategeko ibintu bijanye n'agateka kazina muntu bizaba bikingiriwe kuburyo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu bareme yuko tuzaturugurura cyo kwita amakonte mu mabanki yabo hariya kuburyo batamuhemba cash kuko kuri cash nta umenya ko amuha umushahara kwiye bashaka guha wahembwa $500 baguha idolari ijana bagaca ati uvuze turakwereka
abo bakenyezi baserukira abandi mu mashyirahamwe yigenga ntibanyungwa niyo nsiguro Maitre Hunja asanzwe ari no mishyirahamwe y'abagore bize iby'amategeko mu Burundi
ayo masezerano arateye ubwoba yaje kongereza ubwo rudandazwa bitwa yuko bishimika igitegeko cyangwa bishimikije ayo masezerano atakigiye guhinduka mu kazi bakoze kuko nibaba bashyizeho itegeko kugira ngo irungike muri ivyo bihugu bazoguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza gufatwa nk'abaja tukujya mu bushurashuzi nta kizohinduka
nkuko biri muri raporo y'igipolisi mu kiringo cy'imyaka ibiri heze abagore n'abakobwa b'abarundikazi barenga amajana 200 baramaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko bajanywe mu bihugu by'Abarabu nka Oman biciye kubiri n'amategeko Leta y'u Burundi isigura ko ishaka gushiraho amategeko atunganya ivyo bikogwa Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Leta y'u Rwanda yatangaje kuri wa gatatu ku mugoroba ko izajuririra imikiriza y'urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka rwakatiye Paul Rusesabagina igifungo cy'imyaka 25 mu gihe ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa burundu umuryango wa Paul Rusesabagina uravuga ko urubanza rwe rwari politiki kandi ko azafungurwa na politiki umukobwa we Karine Kanimba yavuganye na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana atangira amubwira uko bakiriye ubujurire bw'ubushinjacyaha
twabonye ko decision yo kujurira ubushinjacyaha bwerekanye ko runo rubanza gusa ari politiki bari bamukatiye imyaka 25 kandi icyo gihano yari mu gufungwa burundu rero gushaka kongera gukomeza no kongera kubitinza berekanye gusa ko ibingi yari politiki ari message bashaka kohereza ahubwo ikite n'agahinda nuko ungu mu Rwanda tuzi ko hari abantu benshi bategereje ko inyiko ibumva ko hari abantu bari innocent bicaye muri prison bataragira opportunité yo gukomeza urubanza rwabo noneho ino decision yo kongera kujurira dossier y'umuntu bakatiye deja burundu byerekanye ko runo rubanza ari politique kandi ko bafata decision zivuye ahandi
uko ubushinjacyaha bujuriye kubera iki mwebwe mutigeze mujuririra kiriya cyemezo cy'urukiko rukuru kandi ari uburenganzira bwa papa wawe bwo kugira ngo ajurire
papa ni ifungwa ya politiki uburenganzira bwe bwose baramubwimye bamwimye abavoka be ndetse bamaze no kumwima uburenganzira bwo gusoma urubanza yaciriwe bari banze ko asoma izo 250 pages ku buryo bamuhayeho access iminsi mike gusa mbere yuko iyo date yo kujurira igera nuko bamwangiye yuko asoma ibyo bamukatiye rero muri izo condition nago umuntu ashobora guparticipa mu rubanza ruri unjust kuri iyo niveau kandi papa byerekanye kandi ifungwa ya politiki kandi ni politiki gusa izamuvana muri prison n'agatoro mu rubanza
uvuze yuko atari urukiko n'urubanza bizamuvana muri gereza ko azahavanwa na politiki inteko nshingamategeko y'Uburayi iherutse gusaba u Rwanda ko yarekurwa agasubizwa mu Bubiligi ariko perezida w'u Rwanda nawe yabashubije ko u Rwanda rufite ubutabera bugenderaho uko atari amahanga agomba kuvuga uko u Rwanda rugomba kwitwara muri icyo kibazo cy'ubucamanza n'ubutabera wowe iyo urebye uko ibintu byifashe urakize rukomeje uko politiki ishobora kuzatuma papa wawe yava muri gereza.
Ego kuko ahubwo urubanza rwa papa rwerekanye isi yose ko na butabera uri mu Rwanda. Ni gute ushobora kwima uko abona na abavoka be? Ni gute ushobora kwima yuko umuntu asoma dossier ye? Ni gute ushobora kwima umuntu n'ikaramu yo kwandika muri selulaire? Ibyo byose byerekana kandi ibyo ni basique. Kuriyo byerekana ko na butabera buri mu Rwanda ibyo bintu biri basique nago binahari. Rero iyo abavuze ko u Rwanda rufite ubutabera ibyo bahubwo bamaze kwerekana ko naruhari kandi nagari abo barabyerekanye ariko n'abandi barabibonye. The American Bar Association, the Clooney Foundation, the European Parliament, the US Congress, the Human Rights Watch, Amnesty International, ni benshi cyane ama organization, ama parlement, ama gouvernement barabivuze. Donc iyo abantu benshi babivuze, President Kagame akavuga ikindi, aba yavuze ibyo ashaka kuvuga, ariko abandi bose aba babibonye. Rero tutegereje action zizakurikira ya mu magambo aba politike bo international ku isi yose bavuze bazakurikira ibyemezo bafashe.
Ibyemezo ubona bishobora kuzafatwa ni nk'ibihe nabo banyamahanga?
Njyewe ntabwo ndi umu politike, njyewe ndi umwana urimo uravugira papa. Ziko aba politicien bazi the tools ziri muri disposition zabo bazakoresha kugira ngo papa atahe, ariko barabisabye kandi ntabwo bazasubira inyuma, ahubwo bazakomeza bashireho pression kugeza igihe ko papa atahe. Tuzi ko papa akomeza kwicara muri Rwanda, abandi benshi bakomeza guhaguruka bakavuga bakakujonya kampanye ya liberation ye. Donc kuriya Kagame yashaka gucecesha papa amufunga ngo siyongere kuzavuga, ahubwo yatumye abandi benshi bahaguruka nabo bakavuga.
Karine Kanimba, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Faustin Nkusi mu butumwa bugufi yohereje Ijwi ry'Amerika yagize ati, twajuririye urubanza rwose ku baregwa bose, hari byinshi tutishimiye tuzabisobanura mu rukiko igihe cyo kuburana kigeze. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Colin Powell wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika ku butegetsi bwa perezida George W. Bush ni we mwirabura wa mbere wari ugeze kuri urwo rwego. Yabaye kandi umugaba mukuru w'ingabo za Amerika. Yitabye Imana kuri uyu wa mbere ku myaka 84 y'amavuko. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika maregezwa na mugenzi wacu Temistokere Mutijima uri mu Rwanda.
Colin Powell yari umusirikare wo ku rwego rwa generali w'inyenyerenye n'umunyapolitiki wubashywe ndetse umwe muri bakizigenza mu birabura b'Abanyamerika. Yabaye umujyanama mu by'umutekano w'igihugu ku bwa perezida Ronald Reagan, umugaba mukuru w'ingabo za Amerika ku bwa perezida George Herbert Walker Bush, hanyuma za kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ku bwa perezida George Walker Bush. Ababaye umwirabura wa mbere ugeze kuri urwo rwego rw'ubuyobozi kimwe n'izo zindi ebyiri yabanje gukoramo.
Nari nicaye mu biro byanjye, umwe mu bakozi bayoboye abandi arinjira, hanyuma afungura urugi arambwira ati, nyakubahwa, hari icyo nshaka kukubaza, hari urujijo rwinshi muri iyi nyubako. Ndamubwira nti, byagenze bite? Nawe ati, tuzajya tuguhamagara ngo iki? Tuzaguhamagara generali cyangwa nyakubahwa minisitiri? Ndamusubiza nti, uko byagenda kose ni nyakubahwa minisitiri. Nongera nti, none haca bugufi utere pompaje icumi.
Passing of Colin Powell is the end of the era.
Ugupfa kwa Colin Powell ni indunduro y'ikiragano. Yabaye ikimenyetso cy'ubudashyikirwa n'imikorere ihebuje y'Abanyamerika bo mu bwoko bw'abirabura mu ngabo z'igihugu cyacu, ndetse mu buryo bumwe byanashoboka kuba iyo mikorere ye ariyo yaharuriye Obama inzira imuganisha ku perezida.
Mu 1996 Bwana Powell yashatse kwiyamamaza ngo abe perezida wa mbere w'umwirabura, ariko umugore wamuca intege kubera impungenge z'uko hashoboraga kuba abaheza nguni bari kugerageza kumwivugana. Nyuma y'imyaka mike, igihe umudemokrate Barack Obama atanze kandidatire ye, Powell umurepublikani utarangwaga no guheza inguni yitandukanyije n'ishyaka rye ashyigikira Obama. Minisitiri w'ingabo Lloyd Austin, umwirabura wa mbere uyoboye Minisiteri y'ingabo ya Amerika, yise Bwana Powell umujyanama ukomeye n'inshuti.
Yahoraga mu mwanya ndetse nahoraga njya kumwitabaza ku ngingo zikomeye. Yahoranaga inama nziza cyane, ariko wongereho ngo nziza cyane. Nta kabuza tuzamukumbura. Ndiyumva nk'usigaranye icyo kinini mu mutima wanjye.
Nyuma yo gukomereka ugira kabiri nk'umusirikare muto mu ntambara ya Vietnam, intambara yahaye umurongo w'intekerezo ze ngo ni ryari abaperezida bakwiye gukoresha ingufu za gisirikare, ni ryari bitari ngombwa kuzitabaza.
And I believe Secretary Powell's years as a soldier are what made him.
Nibwira ko imyaka Ministre Powell yamaze mu gisirikare ariyo yamuremyemo umudiplomate w'indashyikirwa. Yarasobanukiwe ko intambara n'ibikorwa bya gisirikare bigomba kuba inzira ya nyuma igize izindi zose zanze.
Powell yashimiwe cyane imikoreshereze y'ingufu za gisirikare mu buryo bw'agatangaza mu ntambara yiswe yo mu Kigobe, iyi yirukanye byihuse ingabo za Iraq mu gihugu cya Kuwait mu 1991. Icyakora abamunenga bamaganye ijambo ritavugwaho rumwe yagejeje ku kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano mu kwa kabiri kw'2023. Icyo gihe Bwana Powell yumvikanishije impamvu z'intambara kuri Iraq mu gihe cy'ubutegetsi bwa George Walker Bush, avuga ko icyo gihugu gitunze intwaro za kirimbuzi nyuma zitigeze ziboneka.
Ibihamya kuri Iraq biri mu myitwarire igaragaza ko Saddam Hussein n'ubutegetsi bwe nta mbaraga habe na nkeya bigeze bashyira mu gusenya izo ntwaro nk'uko bisabwa n'umuryango mpuzamahanga.
Icyo gishobora kuba icyasha gikomeye mu byamuranze, ariko kandi ntikiri kuri we wenyine, ni ku muryango wose w'ubutasi. Ntekereza ko hari ibigo 13 binyuranye byose bishinzwe ubutasi, 12 muri byo byemeje ko Iraq itunze intwaro za kirimbuzi na warasesengura za kubyemera. Bose baribeshye.
Na Bwana Powell ubwe nyuma ibi yaje kubyita ikizinga cyinjiye mu byamuranze mu kazi ke. Uyu munsi yaba abarepublikani yewe n'abademokrate bose kimwe bamufata nk'umuntu w'icyubahiro wakunze igihugu kugeza ku ndunduro.
Nshuti mwarimu duteze amatwi, ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje. Ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Facile Gebehu ni washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza, turabifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose.
It's an MP record. Dr. Mash production. Holy seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Furaha manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya kose vinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo hiza nayo yakoze vinshi. Tususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. dususuru kena muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara